Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Tubahaye mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Muri kumwe na Fidel Niyongabo
nanje Edirwe Mandabasuje kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Umuhuza w'abarundi Edward Nduwimana uyu munsi yagejeje kunama nkengu z'amateka y'u Burundi ibyo yagezeho mu kazi ke.
Twabonye yuko aho byo mu kapari karakora asano dutwaye akazi dutangwa rero kumera nk'usaba yuko mu bikorwa ari karakora natwe yoza aratwasosia.
Uyo ni Edouard Uwimana muhuza w'abarundi avuga ku biganiro hagati y'abanyepolitike b'abarundi. Turavuga no ku bikorwa by'amashirahamwe mva makungu n'ayadaharanira inyungu za politike mu Burundi bigiye kugenzurwa n'intwaro mu ntara ya Kayanza. Turavuga ku basigajwe inyuma n'amateka mu Rwanda batakaje icyizere cyo kwitabwaho no ku bakongomani baba muri groupe ya Kigoma territoire ya Buvira intara kivuyo mu manuko bafite icyizere ko umutekano uzomera neza kurushiriza muri kazoza. Leta y'igihugu cha Pakistan itangaza ko indege z'ingwano zayo zarashe no musi kwa gatatu. Indege z'ingwano zibiri z'igihugu cyo Buhindi ivuga ko zari hejuru y'ubutaka bwayo ku rubibe kwa mu ntara ya Kashmir.
Yanoi muri Vietnam, President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahakanye amakuru avuga ko yaba yarisubiyeho ku cyemezo gisaba Korea ya Ruguru gusenya intwaro za kirimbuzi icyo gihugu gitunze.
Ibiharuro vy'agateganyo bivuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Senegal ku munsi w'Imana bizotangazwa ejo kuwa kane. Iyo nkuru yatangajwe na komisiyo y'igihugu ijejwe amatora mu Funyapfunyo CNRV.
Muri Nigeria, Muhammadu Buhari niwe wongeye gutorerwa kuyobora icyo gihugu indi myaka ine n'amatora batavuga rumwe na leta bemeza ko yabayemo uburiganya. Aya makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi tubafitiye ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Michael Cohen wunganiye igihe kirekire President Donald Trump yabwiye komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe gukurikirana imirimo ya leta ko President Trump yuzuye urwango akaba umunyoni n'umunyaburiganya. Mu ijambo yagejeje kuri iyo komisiyo, Bwana Cohen yemeje ko President Trump yabwiwe amakuru ko urubuga WikiLeaks rwateguraga kumena amabanga rwibye ishyaka ry'abademokrate n'umukandida waryo Hillary Clinton mbere yuko ayo makuru asohoka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Bwana Cohen akomeje ubuhamya bwe mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite.
Naho muri Pakistani na no Buhindi, leta ya Pakistani itangaza ko indege z'ingwano zayo zarashe no musi kwa gatatu. Indege z'ingwano zibiri z'igihugu cy'u Buhindi ivuga ko zari hejuru y'ubutaka bwayo ku rubibe kwa mu ntara ya Kashmir. Iyo ntara irimo amatati hagati y'ivyo bihugu bibiri. General Major Asif Ghaffour wo muri Pakistani yatangaje ko umwe mu badereva b'indege z'ingwano z'u Buhindi yafashwe nyuma y'uko indege yiwe isambukiye mu gice cya Kashmir kiri mu minwe ya Pakistani. Yasiguye ko iyindi ndege y'ingwano isambukiye ku ruhande rwa Kashmir ruri mu minwe y'u Buhindi. Ku ruhande rwabo u Buhindi bwiyamirije ibyo bwise agasomboroso k'igihugu cya Pakistani. Tangazo ry'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Ubuhindi ryamenyesheje ko ico gihugu gifise uburenganzira bwo gufata ingingo zikomeye cyane mu ntumbero yo gukingira umutekano wacu. Ubuhindi bwiyamirije kandi kugende umudereva w'indege y'ingwano yabwo yafashwe n'igihugu cya Pakistani. Ico gihugu citeze ko arekugwa bidatevye agatahuka mu mahoro. Cuka kibi gitera ciyongera hagati y'Ubuhindi na Pakistani, bihugu bibanye bifise ibigwanisho ruhonyanganda bizirana urunuka. Ivyo nukuva abasirikare 40 b'abahindi bishwe mu gitero cha bombe c'umwiyahuzi mu gice c'intara ya Kashmir ki mu minwe y'Ubuhindi hagati muri uku kwezi kwa kabiri.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahakanye amakuru avuga ko yaba yarisubiyeho ku cyemezo gisaba Korea ya Ruguru gusenya intwaro za kirimbuzi icyo gihugu gitunze. Ibyo yabivuze ubwo yari amaze kuramukanya n'umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un mu mujyi wa Hanoi muri Vietnam. Abo bayobozi bagiranye umubonano w'igihe gito mbere y'uko basangira ifunguro ryo ku mugoroba. Avuga n'abanyamakuru, President Trump yavuze ko yizeye ko inama ye na Kim izaba nziza. Abanyamakuru bakurikiranye uwo mubonano bavuze ko bumvise Kim Jong-un ashima President Trump ku cyemezo yafashe cyo gutangiza ibiganiro hagati yabo byahereye mu gihugu cya Singapore. President Trump yongeye gushimangira ko Korea ya Ruguru ifite ubushobozi bwo kuba igihugu gikomeye mu by'ubukungu iramutse yemeye gusenya intwaro za kirimbuzi igafatanya n'amahanga. Ku ruhande rwa Korea barasaba ko ibihano byose bijyanye n'ubukungu byafatiwe icyo gihugu bivanwaho. Ibiganiro birambuye hagati yabo bategetsi biteganyijwe kuri uyu wa kane.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC abantu 25 bapfuye bandi 50 barakomereka no musiko wa gatatu igihitereni yasekuruhome mu kibanza gikomeye itereni zishikira ko ku mugwa mukuru w'igihugu cha Misiri Cairo yomanuka yatumye yo tereni yakumuriro amasana muyerekanye yo tereni yononekaye abantu batari bake bapfuye abandi barakomereka inyuma yuko yatsumuriro mu kibanza itereni zishikiramo citwa Ramses ku mugwa mukuru wa Misiri Cairo amakuru n'inzego zijeje umutekano bitangaza ko atacerekana ko iyo mpanuka yabaye ni impaka. Ibrahim Hussein yabonye ivyabaye avuga ko yabonye umuntu yari muri iyo tereni yagize impanuka semerera ko iyo tereni itagira amafure imbere yuko asimba kayivamwo. Atangaza ko atazi ivyashikiwe umuntu mu nyuma yaho. Kibanza citwa Ramses itereni zishikiramwo ku mugwa mukuru wa Misiri Cairo cacuzuye abantu benshi cyane bari barindiye iyindi tereni. Benshi mu babonye ivyabaye bavuga ko babonye umuriro uva mu moteri y'iyo tereni yagize impanuka inyuma yo kwise ku ruhome. Umushikiranganji wa mbere wa Misiri Mustafa Marbuli yatangaje ko impanuka y'iyo tereni izotohozwa wariwe wese bizokubibonekeza ko yabigize mu ruhara azobibazwa.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Muri Australia urukiko rwategetse ko Cardinal John Pell afungwa ni nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo gufata abana ku ngufu. Cardinal Pell yarasanzwe ari nimero ya gatatu mu butegetsi bwa leta ya Vatican. Uwo mwanya Australia yahise inabutakaza. Urukiko rwo mu mujyi wa Melbourne rwamukatiye ejo kuwa kabiri. Rwamuhamije ibyaha bitanu birimo guhotera abana b'abahungu babiri babiri bafite imyaka 12 na 13 y'amavuko baririmbaga muri korari mwaka w'1996 ubwo yari arkiepiskopi wa Melbourne. Cardinal Pell yaburanye ahakana ibyo ashinjwa. Urukiko ruzamusobera ibihano mu kwezi gutaha. Hagati aho Cardinal Pell yavuze ko azajurira.
Naho muri Senegal ibiharuro bafite agateganyo bivuye amatora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Senegal ku munsi w'Imana zotangazwa ejo kuwa kane. Iyo nkuru yatangajwe na komisiyo y'igihugu ijejwe amatora Senerve mu mvunyapfunyo. Ibiharuro vy'agateganyo bizavuye muri ayo matora vyerekana ko President Macky Sall ariwe azotsinda mu nshuro ya mbere. Abakandida babiri bakomeye bahiganwa Idrissa Seck yahoze ari umushikiranganji wa mbere yarangije mu kibanza cya kabiri mu gihe Usman Sonko abonwa ko yarangije mu kibanza cya gatatu. Abakandida bombi biyamirije ivya mbere bivuye mu matora babona ko hategerezwa kwinjura kabiri y'amatora. Hisunzwe amategeko komisiyo y'igihugu jejwe amatora ifise gushika ku munsi wa gatanu kugira ibe yatangaje ibiharuro vy'agateganyo. Ku bw'amakuru yatangajwe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati igitigiri cy'abitavye amatora carinze ibice 66%.
Tugume mu burengerazuba bwa Afrika muri Nigeria. Muhammad Buhari niwe wongeye gutorerwa kuyobora icyo gihugu indi myaka ine. Ni amatora abatavuga rumwe na leta bemeza ko yabayemo uburiganya. Intsinzi ya Buhari yemejwe na komisiyo y'amatora ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Iyo komisiyo yatangaje ko Perezida Buhari w'imyaka 76 yayatsinze n'amajwi 55%. Uwo bari bahanganye Atiku Abubakar yabonye amajwi 48%. Ijambo yavugiye ku cicaro cy'ishyaka rye rya All Progressive Congress, Perezida Buhari yavuze ko agiye kurushaho guhagurukira ikibazo cy'umutekano, kuvugurura ubukungu bw'igihugu no kurwanya ruswa.
Tubibutsa ko muhandanya kumviriza ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi, Edouard Uwimana muhuza w'abarundi avuga ko umwunganizi mu biganiro bihuza abarundi Benjamin Mkapa yari yatwaye ibikorwa vya gukira umuhuza w'abarundi vyashikijwe n'umuhuza w'abarundi mu gihe yari mutumire w'inama nkenguza amateka aho yagiye gushikiriza ivyaranguwe n'ubwo rwego. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru wacu Fidel Antoine Sabimana.
Umuza wa Warundi, Edouard Nduwimana, niwa yari yabaye umutumire w'inama nkenguzamateka mu ngoro y'amakoraniro y'iyo nama mu gisagara cha Gitega. Edouard Nduwimana yari katanga icegeranyo cy'ibikorwa byaranguwe n'urwego arongoye mu mwaka wa 2018 mu byaranguwe. Umuza wa Warundi yamenyesheje ko yashoboye kugendera umuza wa Warundi mu biganiro byahuza leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo. President Benjamin William Mkapa, abakenguzamateka bagize amatsiko menshi yo kumenya byavuye mu mubonano giranye na president Mkapa, kuko bavuga ko Mkapa atashoboye gushika ku ntumbero yari yahawe. Umukenguzi amateka Alexis Bareke bavuge ni wafashe ya mbere mu kubaza gira ati
tomorere bimwe bimwe mu byo barashize mu ngiro byo mwamuhanuye, kuko cyo kibazo ndakibajije kubera ko urabye ingene umuhuza abarundi ya yasozera ibiganiro bihuza abarundi. Sinibaza ko abarundi twa twarashimye cyane ingene yoba yarabyifashemo byaragaragaye nagomba naho bitoba byose bimwe bimwe mu byo mwamuhanuye yoba yarashize mu ngiro yoba yaragendeye mudufashe dutomorere muri bimwe bimwe mu bamukoze.
Umuza wa Barundi Edouard Nduwimana yatanze inyishu
twabonye yuko aho byo mu kapari karakora asana dutwaye akazi dutangwa rero kumera nk'usaba yuko mu bikorwa ari karakora natwe yoza aratwasosia ko twe twari twambwiye kuti ibiganiro uko bigenda kose iyo bibera hose gushigwa mu ngiro bizoshika mu ngiro mu Burundi gushika kuri roundi igera kane iraundi ya nyuma twe ntwagiyemo ngo gushaka kuri roundi gira kane nuvuga yuko vyukuri yari yagerageje kugenda yumviriza ibyo twagiye dukorerako. Igihe twenda kumuraba twagiye tujanye na nyakubahwa Honorable Kenwa muyobozi mwishikira twagiye tujanye turafata umwanya turamwereka ingene ibibazo bimeze ari naso cyatumye muri roundi gira kane yafatiye ku bibazo twamweretse aca aravuga ati uro turabire hamwe ibyo mushaka kumvikana kabanye politike n'ibyo mutumvikanako iyo kuri yo roundi acamera nk'usozereye ibibazo byari byarangiye.
Edouard Nduwimana yavuze ibibazo bibiri vyatumye ibiganiro hagati y'abanyepolitike tavuga rumwe na leta hamwe na leta y'u Burundi bidindira.
Twasanze ibibazo batahuriza ko vyari ibibazo bibiri vyonyere. Ibibazo bibiri no nimba nibuka neza cyari kibazo kimwe kijanye nuko bamwe bavuga ngo habe kuvugana n'abafisi ibigwanisho. Hanyuma hakaba ikibazo kiriye no gurekura abanyororo ba politike. Nuto twabazo tubiri twonyene. Utunatwa no baravuga bati abo bafisi ibigwanisho nyimba hari ububazi nabavuge nta wanga kuvugana nawo mu gihe hari bamenyekanye nyimba hari abahari ni mu bavuge abona bo muvuga yuko abanyororo ba politike hari inzira nuko baca bavuga bati kuva uno munsi ibibazo bizobananya bivugirwa Bujumbura mu Burundi kandi ariko barategurwa amatora.
Umuza wa Barundi yabwiye abakenguza amateka ibitigiri by'abituye ugwega rongoye mu mwaka wa 2018
twakiriye amadosiye ashika 162 mwaka wose kuva mu kwa mbere kuri 2018 gushika mu tariki 31 z'ukwezi kwa 12 amadosiye yose hamwe angana ne 162 arimo abene gihugu bashika 2,205 muri ayo madosiye hari yasanze ayandi 25 atari yarangiye mu mwaka uheze kubera imvo zitandukanye acaba yose hamwe 187.
Abakenguza amateka basavye ugwego rw'umuhuza w'abarundi gushibiro vyago mu turere twinshi tw'igihugu kugira gwegera abanyagihugu maze umuhuza yishura ko ari kibazo c'uburyo
abakozi d'Arsaye dufise ni bakenya cyane kubakura nk'abandi badugino kuko kuduga n'uvuga ko bisaba gukota inzu bisaba n'ibindi byinshi nibaza yuko mwo dufasha amafaranga twasavye dusaba 244 million kugira dushobore kushama antene mu ntara nka zitandatu cyazirenga nibaza yuko mwodufasha mukadushigikira kandi nk'uko mwabivuze priority yobera ngaha Igitega.
Edouard Nduwimana yavuze ko hamwe uburyo bubonetse atakibuza ko kugurugwa ibiro bitandukanye mu ntara mukorohereza abanyagihugu bakenera kwitura urugo rwego. Igitega, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi ry'Amerika.
Mu Rwanda abahagarariye imiryango y'abasigajwe inyuma n'amateka babwijwe rya Amerika ko icyizere cyo kwitabwaho bidasanzwe kikiri gike kubera ko bimaze igihe bivugwa ariko ntihagire igikorwa. Ni mu gihe Sena y'u Rwanda yagiriye inama guverinoma gushyiraho gahunda zihariye ziteza imbere abatwa kugira ngo nabo batere imbere. Ni umwanzuro utarubahirizwa. Eric Bagirubusa yasuye bamwe mu basigajwe inyuma n'amateka adutegurira inkuru ikurikira.
Iba bahagarariye inyungu z'abatishoboye n'abasigajwe inyuma n'amateka barimo babitangaje nyuma y'ibisobanuro mu magambo bya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena mu cyumweru gishize nibwo yanze ibisobanuro mu magambo bya Bwana Shyaka Anastase ku mpamvu icyiciro cy'abasigajwe inyuma n'amateka cyaguma kugarizwa n'uruhuri rw'ibibazo bishingiye ku mibereho mibi, ivangura n'ibindi. Ni nyuma kandi y'itsinda ridasanzwe rya Sena ryasesenguye imibereho y'abahoze mu bwoko bw'abatwa igatanga ibyifuzo n'ama kuri leta ko yagombye kubanza kubitaho bidasanzwe kugira ngo bagire aho bagera mu iterambere. Ibisobanuro by'ubutegetsi byumvikana ko nubwo hari ikibazo cy'amikoro make ku gihugu no kubashyiraho gahunda idasanzwe byafatwa nk'ivangura.
Uduce dufite tugire ku Banyarwanda bose tudusaranganye turebe ko twakomeza kugenda tujyana ariko tutatsimbuwe ku ihame ry'uko Abanyarwanda iki gihugu ni cy'Abanyarwanda, Abanyarwanda bamwe, Abanyarwanda bakwiye kuzira kongera gucikamo ibice.
Gusa abasenateri bo siko babibona, bakomeza gusaba guverinoma umwe ariko kuri iki cyiciro cy'Abanyarwanda bafatwa nk'abanyamuke.
Yako wa prezido wa sena, haba gore, urubjiruko, haba fitu humuga, leta ya chewa kore diskriminasyo pozitivi. Kuwe richi, ichichurecha Banyarwanda, tuona wa fiti vivazo vihora ho, vitazashira, tutawakura diskriminasyo pozitivi.
Yufitawa na vile umuga kawarugwa ebgachi, na ago kumuha inijo ihariye mumudyango byavuga ko wavanguye abana bawe. Aba bantu hari aho bataragera tugeranije n'abandi Banyarwanda, tukumva guverinoma ikwiye gushyiraho uburyo budasanzwe.
Kuri bwanire defense niyo mugabo kuri uyu muryango wita kubatishoboye n'abasigajwe inyuma n'amateka barimo intambwe ya Sena ni nziza. Ku rundi ruhande, kubera imyaka n'imyane ku iki kibazo kimaze kitava mu nzira ikizere cyo kiracyari giki.
Reka mvuge ko kiracyari giceye. Kuko here muri 2017 Sena ikora kuri iki kibazo yatanze imyanzuro nama. Nta nubwo ari Sena gusa kuko haje n'inzego zitandukanye, haje no ku rwego Rwanda Social Union harakurutse speciale kuri minority yarashangaha kuri banyamuke agaragaza ikibazo. Twabikoze ubugizi tukomeza kugaragaza ikibazo cy'iyi miryango ko igifite ibibazo by'imibereho. Ariko nashima kuko leta yatangiye kubyumva. Ntabwo navuga ngo akakanye ikibazo kirakemuka kuko mbona ntabwo kiri ba priority ku gihugu.
Bimwe mu bibazo abasenateri bagaragarijwe n'icyiciro cy'abahoze bitwa batwa kandi bibadindiza mu iterambere byiganjemo n'ihezwa mu bikorwa by'iterambere, kubona uburezi bigoranye n'abagize amahirwe yo kwiga ntibabone imirimo. Umwari Monica Mukayiranga wo ku Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda amaze imyaka 6 atarangije kwiga kaminuza. Ibyo ni kimwe kubona imirimo byabaye ikindi. Yabwijwe irya Amerika ko yakunze kubura amahirwe kuko ari uwo mu muryango w'abasigajwe inyuma n'amateka.
Amahirwe nagiye nyabura cyane cyane nkaho nagiye nkorera muri karitsiye banzi najya gusaba akazi baturiya n'uwahejwe n'amateka. Mube mubihoreye mushyire mu abandi n'ubundi n'abanibwe, kandi ntibaba banarebye uko ukora ngo byibura babone ubwo bunebwe wakoze.
Kubera kugenda akora ibizamini by'akazi ariko amateka kanga kamukurikirana, umwari Mukayiranga w'imyaka 33 y'amavuko yahisemo gusubira mu mwuga gakondo wo kubumba inkono n'utundi dukoresho twa gakondo. Inkono imwe ayibumbira amafaranga 50. N'ipfunwe rikomeye kurangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ibarurishamari mu gihe akiri ku ntebe y'ishuri ntumbero yari ukuzazamura umuryango abamo w'abantu 10 badafite epfo na ruguru.
Ibyo ngibyo bya diplome rwose banumva hari nana yica nuko ntekereza ukuntu yamvunnye. Banumva ari ikintu kindemerera umutima cyane kumva ko mfite diplome, abo twiganye bageze kure, yewe bamwe barinda no kuba abaminisitiri wasanga banarimo, abandi bafite amataje, abandi bafite amazu. Natekereza iyo nkono ya 50 ndimo kuruhira mwumva ni ikibazo cyane. Bityo rero mwifata nk'umuntu utarize, nta n'umuntu nanabwira yuko nizi icyo ngicyo cyo nagisibye kera.
Uko inteko ibona kuri mbarwa babashije kugera mu ishuri muri iki cyiciro, ntihagombye kuba hihiganwa ku gutanga imirimo kubera amateka y'abagizeho ingaruka. Abahagarariye iki cyiciro nabo barabyumva kimwe na Sena.
Niba leta ishaka kuzamura iyi miryango, ntabwo competition ari ngombwa. Niba ndizamura abantu tugere ku rwego nk'urw'abandi Banyarwanda, nitwiza muri condition zimwe dufite bimwe aho competitinga biroroshye.
Ikibazo cy'ivangura rikorerwa basigajwe inyuma n'amateka kivugwa na Sena si cyanone. Tega amatwi wumve uko byagendekeye n'iyo mugabo wavugira.
Nibuka ninjira mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza, namaze hafi amezi 6 ntamwana banyicaye ruhande. Nta mwana twakina, hari njye kigwa nagera mu ishuri ugasanga ninjye ndimo kuvugwa, kwa dukino twa sayine twabana ugasanga abana bose bateraniyeho. Nubwo nagerageza mbona ko nshobora kubona ikigwa ko nshobora kubona kuko ndi mu muryango utanyemera.
Ntiharamenyekana ikizava muri ibi byifuzo nama bya Sena kuri guverinoma, kuko ibisobanuro mu magambo bya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu intumwa za rubanda zabiteye utwatsi. Baracyahanze amaso ibisobanuro mu nyandiko minisitiri w'intebe Bwana Edouard Ngirente ntagomba gushyikiriza Sena bitarenze ukwezi. Igihe byaza risubiza umurundo w'ibibazo bihari, nta gushidikanya ko byaba kanyamuneza kubasigajwe inyuma n'amateka kugeza ubu babarirwa mu 32,000.
Rero bagiye bafata wenda nkatwe bize bakareba uburyo batuzamura, twabasha kuzamura n'abandi natwe tukajya ku kigero kimwe nk'abandi baturage.
Sena ititayeho ikatuzamura natwe twabaho tukamererwa neza.
Bagira ubusajwi rya Amerika ku Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda.
Bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. mugiye mirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yifise ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Burundi bikorwa by'amashyirahamwe mvamakungu n'adaharanira inyungu za politike bigiye kugenzurwa n'intwaro mu ntara ya Kayanza urumatari w'intara ya Kayanza mu nama yakoreshejwe no munsi wa gatatu yabwirije amashyirahamwe ibyategerezwa kwisunga mwishingwa no mwirangurwa ry'imigambi akorera muri iyo ntara. Fidelite Shatse niyo nkuru adufitiye.
Amashirahamwe mvamakungu nayo mu gihugu adahanye inyungu za politiki akorera mu ntara ya Kayanza yabwirijwe ingendo shasha ategerezwa kwisunga mu byasabwa harimo ko imigambi yayo yo kwisunga ibitabo by'imigambi iterambere itegekanywa mu makomine ayo mashirahamwe abariko arakoreramwo. Uramatari ntara ya Kayanza n'ese ndayize yatumye ko iyo nama yabwiye amashirahamwe ko ategerezwa kwicarana n'abajeje intwaro bategurira hamwe imigambi.
Turi kurakora tutakivuganye nuri kwa yikora jewe, hagu yikora yikora kontre mu. Na shakuwa mgira mwenyumve, yuko aveke femarsi, utazo wala gira planifikasyo komini, na servisi tekniki na administrasyo, tuzuhadusu awamu rungise kwa waanza kumuhagarika, abanza tureke tuzojana bashaka
ariko rero amwe mashiramwe yitavyo nama nka kere Burundi warayihagarariye yamenyesheje ko gutegura hamwe imigambi byari byiza ariko ko itunganywa gico kikogwa gyega intwaro
jeina kumubwira planification n'abuduka nabo ndoyigira ndayigirishe ndabemvite mugabo nkabagutse abantu bakora nko muri domaine y'ikiniki niki nimvira ko ari nka médecin provincial aga coordonner via santé et toutes les zones qui travaillent dans ce domaine. Ce n'est pas une ONG nationale ou internationale qui va organiser ça. Nous devons avoir une mission de concentrer ici dans la province pour faire le lead.
Urongwe ntara Kayanza yavuze ko bagiye kubikorera ko ayo mashyirahamwe yasabwe kandi ko matanga ibyegeranyo by'ibyaranguwe bongere berekane n'amafaranga bakoresha.
Dushaka raporo trimestre na raporo annuelle zonyine hanyuma rero le budget turakeneye kumenya none iyo projet yawe uri kwegita mu ntara niye mafaranga ngaha na province yavuze amafaranga gisa na makomine yavuze amapresidence nuko bwa yuko nahe turiko turatanga ibikorwa byarangwe mu ntara tushadushiramo n'ivyo vyiwanyu n'amabije yavyo hanyuma origine de financement hashaka kuyakora mu arkaide ababayere banyu bose no soma dubono hari avuze manda baha amafaranga amawene amawene yaka amafaranga ama ISPR mugwa bise ntumbero yo gusambura igihugu.
Ivyo vyegeranyo bisanzwe bitangwa mu bushikiranganje bw'intara hagati mu gihugu no mu ntara ubu naho hagiye kongerwa ko ikomine hari abatabishimye atwovuga nk'uwaserukiye ishira hamwe mvamakungu avisi.
On se demande si
turibaza nimba bishoboka ko bikogwa ku mwanya ntanga karorero ku mugambi wo kugwanya amavi afatiye ku gitsina ukoregwa mu ntara zitatu mu makomine 22 mu mezi atatu n'ibyegeranyo 88 ku mugambi umwe gusa kandi ufise imigambi 10 nzoje nama mu byegeranyo by'amakomine
Iyo nama yarangiye humvikanywe ko ibyo byegeranye bizotangwa rwego rw'intara gusa amakomine nayo akaronka ifotokopi yavyo. Iyo ngendo shasha yo mashirahamwe ariko arabwirizwa itegezwe kujana n'uburyo
muri planification muzogira ya CV eske ro CV na panku none ni mwajana mu konse economique azogera n'amago niba muvise imodoka muzogena mujanye cyose zose bari tsinzoza ni wanje nenzo kuje nyuma tagitaro bampaye kandi ufise amahera atayo ufise zombwa tayogira ni imenye. If I comprehend that philosophy, movie codes, the Molly Communat Wave, Nama Service Technique, Tori Gumet Ways, Vuzare, Avar Derezita, Kurusha, Comwave Game of the Corona.
Munara ya Kayanza asanzwe hari amashyirahamwe mvamakungu agera kuri 10 aharugwa muri 90 aheruka gusubira kwemeregwa gukorera mu Burundi aho n'inyuma yaho ayarenga amajana 2 yari yahagaritswe n'inama nkuru y'umutekano mu mpera z'umwaka w'2018 maze asubira gusaba kwiyandikisha ku mugwa mukuru ntara ya Kayanza. Fidelite Ishatse icyo gya Amerika.
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abaturage batuye muri groupement ya Kigoma territoire ya Uvira ntara ya Kivu yepfo bavuga ko nyuma y'imyaka 3 bahohoterwa n'inyeshyamba z'abarundi na Mayimayi ubavuga ko bafite icyizere cy'ejo hazaza nyuma yuko igisirikare kigaruriye ibice byarimo izo nyeshyamba. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo wasuye ku karere karindiri z'inyeshyamba.
Hijyano hino muri groupement ya Kigoma
uhura n'urujya n'uruza rw'abasirikare ba FARDC mu gihe yari yashize imyaka itandatu nta musirikare wa Congo ukandagira muri iyi groupement. Bimwe mu bice bitandukanye by'iyi groupement twasuye ahari hasanzwe umutwe w'inyeshyamba z'abarundi wa Red Tabara ku Kijyama, twahasanze abasirikare ba FARDC, naho imangwa ahari hasanzwe umutwe wa Forebu, naho twasanze imwe mu myobo izwi ku izina ry'indake ndetse na mazuforebu yabaga mukuru ubu arimo ingabo za leta ya Congo FARDC. Gusa ntitwagize amahirwe yo kugera mu birindiro bya FNL biri mu majaga kubera gutinya yuko dushobora kugwa muri ambush ya FNL, kuko udashobora kubona ikintu kiri imbere yawe muri metero 500 kubera ibicu ndetse n'ishamba ry'inzitane. Abaturage baturiye groupe ma Kigoma yari maze imyaka itandatu yose nta musirikare wa leta ya Congo FARDC uyikandagiramo, barishimira igisirikare cya Congo kirukanye inyeshyamba z'abarundi ndetse na mayimayi. Muri aya magambo,
abasirikare twabonaga gusa ni abarundi n'abamayimayi, nibo basirikare gusa twari tuzi, nibo babicaga bagakiza. None ubu ngubu ntabwo duhaye tubona ko turabona noneho twabonye leta turacayiguyemo kuba turiko turatekereza ngo iyo tuzogumana nayo.
FARDC twari tumaze iminsi tuyitegereje, tuyishaka, tuyifuza, kuko ibyo bibi byose twari twarabonye z'ama installation y'ama groupe armé même étranger nizo za mayimayi na za gumino mu karere zose bikorwa nuko nta presence ya FARDC yari hari. Ariko FARDC aho yashikiye bose bahise biye carte, meme si nubwo tuzi ko mu karere kamwe na kamwe bagakuwemo n'intambara, nanone FARDC yabarushije imbaraga kuko leta ni leta, kandi tukumva batumereye neza kuko bo ingabo za leta.
Kuba aba baturage bari bamaze imyaka itandatu batabona umusirikare wa leta, bemeza yuko bagenderaga mu mategeko yashigwagaho n'abagwanyi ba mayimayi ndetse bagatanga n'ituro ry'inka ku bagwanyi ba Red Tabara kugira ngo ntibazabahotere, kuko byemezwa n'uyu mutura gutuye muri groupe ma Kigoma utashatse ko tuvuga amazina ye kubera impamvu z'umutekano.
Izo badukoragaho ni byinshi, kuko bakoraga ibintu bitegeka, bakavuga icyo bashaka, bagakora icyo bashaka. Sana sana twatangazwaga n'ikintu cy'ikintu nyine cyo kwishakira umutungo mu baturage koraga ngo cyo kugenda bafata bamwe babitwaje motive zo kubita barozi, ubundi ugize ngo infraction, ubundi ugize uko bavuganye bakabyitwaza bakakondisiona amande arenze.
Muri ibi byumweru bitatu igisirikare cya Congo kimaze gitangije intambara yo kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga n'abakongomani iri muri iyi territoire ya Uvira, hari ibice byinshi igisirikare cya Congo kirukanyemo abagwanyi ba Red Tabara na Forebu ndetse na mayimayi. Nubwo biruku aba baturage bafite impungenge ko iyi mitwe ishobora kwirema muri iyi groupe ma igisirikare cya Congo kiramutse gisubiyeyo, kuko akari akarere keza kuri izi nyeshyamba z'abarundi kubera kegereye igihugu cy'u Burundi. Uyu ni Paul Mutabazi, umwe mu baturage baturiye groupe ma Kigoma.
Gisigara ya myafuga timuriko muranyirukana tinimubona ko nagiye nimba ngo witasa atabasirikare nibagenda ati muzoboneka izoba ati murapfa murapfa abapfa bapfe abakira bake.
None mugasaba ko wakugwa iki
bagumine abasirikare?
Ijwi rya Amerika riganira n'ubuyobozi bwa gisirikare muri secteur opérationnel Sokola de Sud Sud Kivu abwatubwiye yuko nta gahunda bafite yo kuzavana abasirikare muri iyi groupe ma. Ubuyobozi bwa secteur opérationnel Sokola de Sud Sud Kivu bwamya yuko bwirukanye abagwanyi ba Red Tabara muri groupe ma Kigoma bahungira mu mashyamba yo mu Magunda ho muri territoire ya Mwenga, naho Forebu ihungira mu mashyamba y'Imuhungu, naho FNL yo iracyari mu majaga. Vedatse Ngabo kubwijwi rya Amerika, Kigoma mu ntara Kivu y'Amajyepfo.
Mukanya rero turasezerana makuru n'ibiganiro twa twafitiye kuri iyi saha yamara imbere yawe. Reka tusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru twabashikirije eti
tubabwire ko mu Rwanda hakomeje isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda kuri uyu wa gatatu mu ntera ya kane. Wabaye wa mbere ni Edwin Avila umunyakolombia wo muri Cycling Academy yo muri Israheli.
Tubabwiye ko leta yagiye guca Pakistan itangaza ko indege z'ingwano zayo zarashe uno munsi wa gatatu. Indege z'ingwano zibiri z'igihugu cy'Ubuhindi ivuga ko zari hejuru y'ubutaka bwayo ku rubibe rwo mu ntara ya Kashmir. Iyo ntara irimwo amatati hagati y'ibyo bihugu bibiri.
Michael Cohen wunganiye igihe kirekire Perezida Donald Trump yabwiye komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe gukurikirana imirimo ya leta ko Perezida Trump yuzuye urwango akaba umunyoni n'umunyaburiganya.
Amakuru rero n'ibiganiro twatwe bafitiye kuri isahani yo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimire Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na fatu wa rimaskara la yadufashe kwa gira nyibigani rutuwa ito wa fiti wabi hagarari yeni Frederike Nkundikije kuri mikono na umari kumwe na anje Fideni Yongabo
na Edirguema na anje ndabashimye kandi mbifuriza umugoroba mwiza.